nano matazi uko haizi gihe ikibazo cy'amaradiyo gihambaye mu Burundi aho intwaro ya Fende DFG yomoye abamenyeshamakuru barenga ijana n'ibinyamakuru hafi byose byigenga. Rero harahezi igihe leta y'u Burundi ica ku biti n'amabuye isaba amakungu itotezwa ry'abamenyeshamakuru mu gutanga imikaye mpuzamakungu, ahandi igasaba yuko abamenyeshamakuru ariko bakorera mu mahanga bahagarika taki zabyo. Rero ibintu byabandanije uko bibandanya, hanyuma uno munsi rero twebwe nk'abaserukira ibyo bimenyeshamakuru biri ku bihamwa na leta y'u Burundi twafata ingingo yo kuba turabangiriye ibikorwa ari guhagarika ibikorwa kumbure mu mwanya tuzoba turiko turiga kuraba ko hazoboneka ubundi buryo. Ibyo rero n'ingingo ikavuye kuri twebwe, ariko kandi nibaza ko yari ngombwa yuko twebwe uno munsi tuyifata ku nyungu z'ibibazo ibi na biriya kumbure uno munsi umuntu adashobora gushyira hejuru.
Muvuga ko ari ingingo itavuye kuri mwebwe mbwa byari ngombwa ko ifatwa, yavuye kuri nde?
Nakubwiye yuko abamenyeshamakuru b'ibyo bimenyeshamakuru benshi bakorera mu bihugu bitandukanye byo hanze. Rero kubera ko iyo leta ibahama igenda ibakurikirana iyo bari, kandi nayo ugasanga hari igihe ifite ibyo isabwa, twe rero twabonye ko twofata icyo bita indecision stage, ingingo itaba ivuye ku gushaka kwacu, ariko tuba tubona yuko yofatwa mu kuba turaraba kumbure y'ibintu bijya cyane inyungu z'abana bariya.
Hari abavuga yuko ino ngingo ije ikurikira ico Uburundi cyo cyarasabye u Rwanda yuko kugira imigenderanire yoroherane bashobore kuja mu biganiro bitandukanye n'ibindi, hoba harimo ko basavye u Rwanda ko rutegerezwa guhagarika amaradiyo yose y'abarundi ntasano bifitaniye nayo, sivyo u Rwanda rwa ruriko rurubahiriza?
Ndono munsi sinoza ngo mvugire leta y'u Burundi cyangwa ngo mvugire leta y'u Rwanda ibiganiro bariko baragirana, ariko icyo nokugira nuko leta y'u Burundi ntaho ikavuga yuko irazwe ishinga n'igikorwa cy'abamenyeshamakuru batotejwe bagahungira hanze, hanyuma bakabona kwiyungunganya bakabandanya bakora. Ibyo rero ivyo ndakubwiye yuko twebwe nk'abarongoje bimenyeshamakuru hari igihe turaba ingingo novuga ikenewe ni bimwe mu gifaransa bita indecision stage. Kumbure hari aho haba hari ibituma haraba hari ibihe bituma ugasanga rero turi obije yo gukora ibintu bimwe bimwe, ariko nibaza ko kumbure abakunzi b'ibinyamakuru byacu nibyo ni inkuru y'umubabaro, ariko jewe nibutse ingene ubutegetsi bwa Fende DFG bwaturiye ibimenyeshamakuru byacu bukangaza abamenyeshamakuru barenga ijana, ariko mu bukabandanya nibaza ko muri bino bihe abantu ku isi bashobora kubura aho baza baracisha ibyuma cyangwa amakuru yabo.
RPA ariyo Humura Inzamba na Radio Television Renaissance vyugaye kubushaka kwabo muri make canke vyugawe bivuye ku vy'u Rwanda bwabasaze.
Namaze kukubwira yuko twebwe twafata ingingo yo kugara, ariko bitavuye kugushaka kwacu.
Ayo maradiyo yose mpejeje kudondagura akorera mu bamenyeshamakuru ngira ngo baharugwa muri za 80 canke barenga ngaho, ikigiye gukurikira n'icahe?
Tuzovugana n'abatandukanye byega, haba bamenyeshamakuru nyene bari mu mahanga, haba amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe afata mu bijyanye n'ubwigenge bw'umwuga wo kumenyeshamakuru cyangwa agati y'akazi na muntu, eka mbere haba n'amaleta atandukanye. Nibaza ko ikibazo cy'ibimenyeshamakuru mu Burundi ikibazo uno munsi kimaze kurengera imbibe z'u Burundi, ikibazo nkoramutima aho usanzwe ubizi yuko mbere no mu biganiro biriko biraba hagati y'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi kugira imigenderanire isubire kunaguka, kugira ubumwe bwa Buraya busubire gufata leta y'u Burundi mu bijyanye n'iby'uburyo, harimo ikibazo cy'ukureka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge, harimo ikibazo cyo kugurura amaradiyo n'abaminisita makuru bari kubarakurikirana ukarenganyo bakabareka bakindegenja rero umuntu yizera yuko ibyo bibazo bizotari bibi.
Bobe Rugurika, naho rero tuvuga ngo ivy'amaradiyo nka RP yariyo humura yoyo isanzwe ifise izindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye atari ivyo mwacisha ko amajwi aha turavuga nka Twitter yanyu turavuga urubuga rwanyu mwari musanzwe mukoresha muri mukiri mu gihugu cy'u Burundi dukeka ko mufise n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye batari ku butaka bw'u Rwanda nago nyene ubwo rubuga yaba Twitter yaba urubuga rwa web birahagaze kubandanya bikora.
Harimo ibintu usanga hari twebwe dukoresha kanke biri mu bihugu bitandukanye izo nibaza ko mu mitra tuzoshobora kubibona mu buryo bwisanzuye kandi nababwiye uburundi ikibazo kigiye kwigwa ku mbure inyuma y'imbibe z'ibihugu cyangwa n'imbibe za Afurika nibaza rero ko hari ibishobora kuzokorwa ariko kumbure kubyimbimbo hakaba ibizoba bigoye gukora ariko nk'uko nakubwiriye muri kino kingana muri ino myaka ntushobora gufata kubera ko nguri leta y'u Burundi ngo uvuze umuntu ari muri leta ya Canada ari muri Aziya ari Burayi ntushobora kumubuze kandi mu bindi bihugu bya Afurika umubuze gukora icyo yashaka gukora kandi abona ko gishimwa abona ko kijyanye n'amategeko mpuzamakungu.
Bobe Rugurika, twibutse ko uri umukuru wa Radio Publique Africaine RPA ari izwi nka Humura tubashimire kuri kano kanya muhaje rya Amerika.
Murakoze turabashimira namwe.